Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni wa mwenye tubashikiriza ikiganiro muri sanga saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu mpera zindwi iheze Uburundi bwaratoye umwigeme Nyampinga Mushasha w'umwaka wa 2023. Uyu ni uwitwa Karel Lili Ndayizeye afise imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu birori byo kumukeza no kumutera iryo teka byarimwo umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi. Kazi rero mu kiganiro muri sanga aho muri aka kanya tugiye kuganira na Miss Burundi Mushasha kuri aya mahiganwa aho abigeme baronka akaryo ko kwiteza imbere no guserukira igihugu. Ikaze mwese kuri internet turi kuri Facebook aho mushobora gushikiriza numero zanyu tukabahamagara. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ikaze neza mwese mu kiganiro
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise ku karimbo karatwibutsa ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Muri sanga yo muri aka kanya dufise umutumira dasanzwe ni Miss Burundi w'uyu mwaka, Miss Burundi Mushasha. Ni mu gihe rero mu mpera z'indwi iheze ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatandatu Uburundi bwatoye umwigeme Nyampinga Mushasha w'umwaka wa 2023. Uwo suwundi ni Karel Lili Ndayizeye afise imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Aje kandi mu kibanza cyahoramwo umwigeme Kelingaruko nawe nyene yari Miss Burundi mu mwaka uheze. Mu birori rero byo kumushimira no kumushikiriza iryo teka byarimwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakomeye mu w'igihugu. Umwigeme rero Karel yatahukanye udushimwe tutari duke harimwo umuduga Mushasha. Rero turabaha ikaze rero mu kiganiro muri aka kanya mumenye byinshi by'ivyo yiteguriye canke yipfuza kuzorangura muri uyu mwaka azoba ari Miss Burundi wa 2023. Nkuko bisanzwe rero murashaka gushikiriza nimero zanyu kuri Facebook tukabahamagara. Facebook mugashikiriza nimero zanyu turabona ko benshi muri mwebwe mwatanguye kwandika mumukeza nibindi byinshi. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Kuri Facebook turi kuri VOA Radio yacu. Reka twakire umutumire wacu Kelly Murantunga. Karel ikaze neza kwiragijwe rya Amerika. Ndagukeje ndakwifuriza ibihe byiza. Tugushimira no kunafashe kano kanya ko kuganira natwe. Karel ikaze neza.
Ego murakoze cyane, murakoze kunyakira.
Kare mbere na mbere tubyira ingene wiyumva, turazi ko harakiye nk'imisi nk'ibiri ariko biracyari bishasha, bimeze gute, wiyumva gute muri imisi watsinze kagashimwe?
Ndanezerewe cyane nko mwavuze biracyari bishasha c'est vrai, ariko ndanezerewe ndacanezerewe gose.
Cyari ikintu witeze canke wumva umenga ibintu biri kure cyane?
Oya, sinenda byiteze ariko bibaye byaranezereje byarantangaje nk'umuntu wese bari muri competition. Ukuntu kumwe n'abigeme beza bafite ubwenge bafite amaproje meza.
ariko vyabonetse yuko abariko baratora umumisi bashinye wo cyane kurusha abandi.
Bom.
Hati hahiganwa babiri hagatsinda umwe mu bisanzwe ntacu.
Ego, ego nidyo.
None Kareye tubwire rero Kareye ndayizeye Leli ninde mu bisanzwe amamuko yawe turumva ko wasiruka intara ya Bubanza kumbure mwe mu bavyeyi bava ibubanza canke ne wavukiye ariko muri make urinde ninde ndayizeye Kareye Karele
no mike me w'imyaka 22 mu Burundi kazi eko ava ibubanza ni fura mu muryango w'abana intwi n'umunyeshure mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu gisata c'ubutunzi kandi ni n'umu artiste créatrice nkora amasakoshi y'abigeme abagore abana mu maperle kandi ndacapa.
Ni viza cyane urumva ni ibintu usanzwe ukunda ni ibintu usanzwe ugira byo bari bimwe mu byo washize imbere mu mwihiganwa ryawe.
Ego. Ego.
Uvuze uti uri umunyabubanza ndabona ko hariho benshi bagukeje banezero cyane kumva ko uri umunyabubanza niyo wavukiye canke niyo bavyeyi bava.
Papa wanje ni yava ariko nanje nanditse ubanza.
Igiza cyane.
Ego.
Ego. Enone ga kare umugambi wawe wari ubuhe washikirije abariko baratora kumbure wipfuza kurangura gute neza na neza kuko ahanini aya mahiganwa abigeme baba bafise imigambi bifuza kurangura uretse ko no guserukira igihugu mu bakungu canka handi biba birimo ariko muba mufise imigambi mwifuza kurangura uwawe no uwe.
Mugambi wanje ni wo gushinga koperative imyuga izofasha abigeme batwaye inda z'indaro hamwe n'abagore babyaye ariko batakiri kumwe n'abagabo babo. Iyo koperative izotanga inyigisho zo gukora imyuga itandukanye harimwo kudesa, kubumba, kujisha, gukora ibigenegene mu bidede hamwe no kuvuga.
Ibintu maze mwigihe kirekire cyane ibintu bishasha utanguye ubunye wari kuri urahiganwa kugira ngo ube umumisi.
Nkuko nari nabwiye ko nsanzwe ndi umu artiste créatrice nende maze mwigihe kinini nkaba nari naratanguye no kwigisha n'abigeme bakeyi uwo mwuga wanje ariko ubu nayishaka rero guca nagura nkore koperative yigisha n'izindi nyigisho zitandukanye.
None intambanyi ubona muri uwo mugambi wawe nka Miss ubona zoba ari izihe kuko kumbure hazoba bifuza kugufasha mugabo ushobora kuba hari intambanyi ubona n'ingene wifuza kuzozikemura ukiri kuratangura.
Intambanyi noronse yari z'abo bantu badukorana hamwe n'ivyerekeye uburyo ariko ivyo si binini cane me intambanyi nkuru niyo gutahuza abo bantu ingene uwo mugambi wabafasha muri kazoza ubafasha kwigenga kandi babone ko bashobora kwiteza imbere mu buzima bwabo.
Ego. None iyi myuga kudusubira inyuma gato imyuga yawe y'ukudesa kudoda n'ibindi byinshi byo bari ibintu kumbure bituruka mu ntara ya Bubanza tubwire gato iyo vyavuye kugira ngo utangure kubikunda no kubikora.
Narigeze amashuri yanjye yisumbuye mu gihugu c'Ubuganda narize ivyerekeye imyuga ngarutse ino niho natemera ko naho nyine hari kandi hariho n'abandi bantu bashobora kuyiga biteza imbere. Rero naciye mfata iyo myuga mike hari imyuga myinshi mu bisanzwe ariko nashatse gufokasinga kuri iyo mike kugaza itangure kuri iyo mike bayige niyo babishobora bashoboye haje abandi bagasaba iyindi myuga tubashobora kubigisha ariko twashatse guhera kuri iyo mikeyi bayige hama bashobore kwiteza imbere.
Ego. None bamwe kumbure mwahiganwe nabo mwoba muri kumwe muri iyi migambi canke uri wenyine muri uwo mugambi canke n'abandi kumbure mu bana bo muri kumwe ku ishure n'umugambi usanzwe wirangura na wenyine canke n'abandi bigeme?
na urango ya DJ nyene mbere na utango DJ nyene ariko ubunye narabonye abo dufitanye ama vision amwe donc tuzokorana n'abandi bigeme bo muri mispo hondi ego
ego dusubira inyuma gato kandi kuri aya mahiganwa abaye muri imisi nyene benshi ntibashoboye kuyajamwo canke kumure no kuyabona tubwire bimwe mu byari biri muri ayo mahiganwa byari bimeze gute aho byabereye ibirori byari bimeze gute muri make
byari biteguye neza byari bimeze neza guhera ku ntaka duheze twari dufise abantu badukoca baduherekeza mu bintu byose ego byari bifashe neza nahakuye abagenzi inshuti ego
byiza cyane. Reka rero tubandanye tuje ku mirongo ya telefone, ndabona abanywanyi batanguye guhamagara ari benshi, hariho n'abari kuri Facebook banditse tubonye akanya turaza gusoma amwe mu majambo canke ukugukeza banditse ku rubuga rwa Facebook, ariko reka duhere ku mirongo ya telefone. Turafise uwitwa Aster Kana. Aster, amahoro neza?
Amahoro neza.
Uraho urakomeye?
Ndashimira nyagasani.
Ni vyiza. Aster, woba wabonyaga foto ka Miss Mushasha kuri Facebook canke?
Narakabonye, narabikurikiranye live aho bariko barabikora vrema notangura kumukeka. Imani muhangaze imuje imbere. Oh, musa yatorewe azashishikanye kugishira mu ngiro.
Amen.
Hanyuma kaba akabazo kanje ka mbere uno munsi baraposta bagenda baserukira intara uno munsi rero n'umunyabubanza tumba ko ari umunyabubanza koko n'umunyabubanza aserukiye abanyabubanza atowe nk'umunyabubanza asha yatowe nk'imvukira ya bubanza ariko atari bubanza. Akabazo ka kabiri, umwaka batanga wa manda ni muto n'imigambi baba bihaye uwe adogwana gute kugira shishikare kwirukana wa mwanya bamuha umwaka kugira ngo uzomusubirira mu ngata azabone koko azamufatira akarorera ati koko uwo nsubiriye yarakoze kandi byarashimwe. Akabazo ka gatatu ariko ka nyuma, harakunze kubamwo uburiganya ubwo ukutabamwo umucyo mu itorwa ryawo. Tugiye kuraba ku mavote agenda basita nko kuri Facebook, hari ikintu ntemera ukaza ngo misi popularity, sinzi uko babigenza SK kugira bavuge ngo yabaye misi popularity cyangwa yabaye misi nyezina. Baraba amajwi yahawe n'abanywanyi ni kwiriya mihora batanga cyangwa n'igiri imugena. Murakoze.
Urakoze cyane. Ibibazo byiza bya Aster Kana. Aster, mbega uduhamagaye uri hehe? Aster, uvuze turabikurikiranye online ku mbuga zitandukanye, uduhamagaye uri hehe?
Goma. Ndi Goma.
Goma. Urakoze cyane Aster.
Urakoze.
Ego leli duga ku ijambo abaza ati cyane cyane ahereye kumbure kuri ico cerekeye ayo mahiganwa amamanda umwaka umwe wewe wabona umengo ni muto cyane, wewe ubona urabiye kumbure kuri Kelly aheruka kuba misi, ubona umwaka ukwiye canke ntukwiye?
Musanzwe umwaka ni muto kuko ibikorwa ni byinshi, ariko uwo mwaka ugufasha gutangura kuko twese turabizi yuko intango igoye mu isanzwe. So uwo mwaka niwo kugira dutangure bitworohere, dufashe abo turangure iyo migambi yacu, hama tuzonabandanye kuko nigishobora ko uyu mwaka umwe bizaba biheze mu isanzwe. Ego.
Utundi tubazo twa Stella.
Yabajije kuzerekeye bya Miss Popularity. Mu bisanzwe dressing organization ije n'ivya organization hamwe na jury. Miss Popularity nizo bamutorera ku majwi, majwi aba yatanzwe mu telefone. Abandi ni question ya jury kandi tuzi neza yuko ibyo batoye ari vyo.
Ego. Ego. Kumbure astaha ntiyari yumvise igihe bariko ridondora amazina yabajije ati ndega nyene koko urumunya bubanza userukira bubanza kumbure wo mucira ku mayanga ingene biba bimeze abantu baserukira intara zitandukanye biba bimeze gute mu mwatoye gute guserukira izo ntara biba bimeze gute
userukira aho tuba tuva jende umunyabubanza.
Mhm. Ego nizere ko nyishuzi mushimishije Aster reka tubandanye twakira abandi turafise Idrissa. Idrissa Bakungu ku murongo wa telefone amahoro neza Idrissa. Mwiriwe mwiriwe duzi ijwi tukumve neza.
Mhm. Kandi twanezejwe yuko yigaragaje neza kandi yari afite gahunda nziza n'imishinga kandi ndamwibariza ngo iyo mishinga nyine yagaragaje myiza cyane yibariza iyo mushiki wanjye abiriya bisonga bimukurikiye gahunda abiyayo bazayigeraho kandi nkanamusabira imbere y'Imana najya mu marushanwa yandi kandi zamugenda imbere.
Idrissa kubijanye n'ikibazo warubajije numva wamukeje cyane ariko ikibazo cawe n'abanacumvise neza kuko gatelefone kari kasa ntagatumvikana wabajije ati niba yibaza ko azoshika ku ntego ziyo ku migambi yiwe.
Yego.
Yego.
Ibyo imishinga yakigaragarije nabonye ari mwiza bamutora ngo nari kuri cyane kuri kizi. Nabonye arisaba nta kibazo n'impamvu narimwaye turaje niyo mishinga Imana izamushoboze abashe kuyigeraho.
Urakoze cyane Idrissa. Ego Karere, urumva uwo mugambi wawe wa entrepreneuriat wo kwigisha n'abandi bigeme avuga ati mbega ubona ufisemwo ukwizera cyane yuko bizoba wavuze ko ufisiye cooperative ushaka kuguruza iyo dusigurire uje mu mizi yayo kumbure tuyumve neza hama ego Idrissa yumve yuko kumbure ari ikintu gishobora gushoboka.
Ego ni ikintu gishoboka kandi cyoroshe ni kuri icyo myuga tugashyiramo na entrepreneuriat kuko umuntu ni wo mwigisha gukora ikintu hama iyo akiba nkamo amahera ashobora kuyonona cyangwa se nabyo n'ubuziganya seve ni dushyizemo izo nyigisho bizobafasha no kumenya ibindi bintu kandi biteza imbere.
Ego Karel telefone yawe ndumva harimo amajwi canke utuntu tutumvikana neza reka kumbure tumira mate tukugarure hama tushobore kukumva neza. Radishwi cya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi n'amahigu no munsi kuba turiko turaganira na Miss Burundi Mushasha Miss Burundi w'umwaka wa 2023 uwo nawe suwundi ni Ndayizeye Karel Leli Mlundi kazi w'imyaka 22.
Ijya hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki
nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Tubibutse ko mu mpera zindwi iheze ku itariki 24 z'uku kwezi kwa gatandatu Burundi bwatoye umwigeme nyampinga mushasha w'umwaka wa 2023 Miss Burundi 2023 uwo nawe subundi ni Karel Lili Ndayizeye w'imyaka 22 muri ayo mahiganwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi aje kandi mu kibanza cashoramwo umwigeme Kelingaruko Muri je birori rero bikaba vyitabwemmo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetse batandukanye umwigeme Karel yatahukanye udushimwe dutandukanye azakumbure kutubwira byinshi turi kumwe nawe ku murongo wa telefone ndabwiye ko bamugaruye Karel rero tugarutse ku kiganiro cacu tubwire bimwe mu bintu watsindiye turumva ko uno mwaka arimo byinshi muri unovuga paquet canke mu gashimwe waronse tubwire bimwe canke byose mu byo waronse uno mwaka
Champere ni 5000 par mois umuduga harimo na 40 litres ku kwezi umuduga wa practice nouveau modèle yahawe na CRDB hamwe na voyage aller-retour ya Dubai kwa hawa na Satuguru.
Wow, ni bintu byinshi cyane.
Ego.
Kuronka umuduga, igitoro maritiro 40 buri kwezi, dukuvuga urashaka kuja ku ishure, urashaka kuja gukora imirimo yawe, ukongera ukaronka n'umushahara w'ibihumbi 500 y'amarundi buri kwezi.
Ego.
Hama tutibagiye n'ugo rugendo rwo kuja Dubai. Dubai wari ubwaje?
Soya. Njya mbere.
Uzoja yugari none.
Ntibiramenyekana murungaye.
Uracari kurabyite, uravyitegurira. Ego, nibiki none wipfuza kubona Dubai mu byo kumbure woba warumvise canke warabonye Dubai uhiteze iki?
Bon, sindi rasenya cyane gose me ndikara hantu heza, ndashaka kubona ubwiza bwawe.
Ndizera kuzodufatira amafoto menshi cyane nyene.
Ego.
Tukahabona. Konaje naho ndaje ariko benshi ndizera ko barindiriye n'igishika cinshi amafoto uzodushirira ku mbuga zitandukanye.
Ego.
Reka kumbure mu gihe muhimbwa bw'ivyuma bariko bararondera abandi ku murongo wa telefone ndabwiwe yuko dufise uwitwa Désiré Nyandwi. Désiré Nyandwi ari ku murongo reka tumwakire amahoro neza Désiré
ego ndi ku murongo
urahura komeye
ego nda komeye n'umukisi wa mutumire ndari ndayizeye
ego ni Miss Burundi ndayizeye Karel
ndayizeye ni sawa hama jikwazo nari specifikini nashaka kumenya mu angire ibintu baba bacejeje gukora abamizi ko azoshobora kubishikana na 99% uko twanayice tukaraba abamizi bakunda gutora kenshi na kenshi ibintu bemera ko bazokora ntabyo bakunda kureyariza ngo abishire mu ngira nabo bacu bakabajya amamodoka nubwo bushimwe no kuja kuko ni uko bitembere baba bemereye biba birangiye nta bindi bakunda gushira mu ngiye ashaka nda mbaze numve ko we abona neza ko dushobora kureyariza ibyo yerekana ngiye hajya bazakwerekana imiganzo yazorango ko dushobora kwirangura neza icyo nakwijana cyane kagira akamaro kugwaruka cyane cyane abakobwa
urakoze cyane Désiré Ego mbega Karel tugarutse kuri wewe ico Désiré avuze cyo bari cyo yuko abamisi batarangura ibyo boba barashinzwe canke kumbure twoba tutabibona iyo babiranguye ntibabidushikiriza kuri wewe ubona ikibazo kirihe kuko kuri Désiré abantu mengo ngo ntavyo abamisi barangu
peut-être barabi mushaka mutabibona me bahora bakora c'est vrai bikorwa byo barabingiro Ari naba batanguye kandi na komwe bitanguye mutazwe nabitanguye ni kubandanya. Ego.
No kuvuga ukuba wabaye miss biguha ako karyo ko kubishira habona no kurondera abandi bo bigufashamwo ahanini.
Ego me.
ego kumbure tukira aho nyene ico kumbure woba warigiye kuri Miss Kelinga Ruko ya hahora muri 2022 ni kihe mu bintu woba waramwize ko mu byo yayikora arangura canke mu buryo yagerageza kubirangura ni giki kimwe canke bibiri yo woba waramwize ko
Kelinga Ruko numwigeme yashitse ku byo yavuze ko zokora gandi yiwe kandi nashimye n'ukungene n'umukobwa yitonda ama afise les pieds sur terre ramdani nyigishije cyane kuko anyigishije akazi uko ize navuze ko
n'umuntu akora cyane byaraguteye intege
ego cyane rwose
ego none nk'impanuro kumbure abandi bakobwa abandi bakobwa bababona muri komuraja muri ayo mahiganwa bavuga bati kuko bamwe kumbure cyangwa abakiri bato bashobora kuba babibonamo ubwiza mugabo nk'uko bivuze harimo no gukora ukafata umugambi wawe ukawurangura neza ukawiga ukawushiza imbere kuko urumva baba bagushizemo uburyo butari buke uwo mushahara utwo dushimwe umutambukanye umukuru w'igihugu nawe nyine nakaza abigeme bo bahanura iki cyane cyane ariko barashaka kuza muri zihiganwa z'abamisi
kuba kiri bato no basaba bige baginyo cyo kumenya y'ubumenyi kuko umuntu ntazoza imbere y'abantu avuga ibyo atazi na mbere yuko bishisha umugambi wabo bawonige ba simone kuno bwa mumbabarire bawugira uwabo bawige ego
bawunonosore neza na neza hama bawugerageze kurushira mu ngiro
ego
byiza cyane reka kumbure tuje kuri Facebook bamwe bashikirije amanimero yabo ariko hari abandi bananditse ndabonye uwitwa Isidore Zishu niyo nkuru avuga ati jewe nk'umunyabubanza wacu yarabikwiye koko imigenzo n'imico yiwe iragaragaza ko ari umurundikazi akwije tumusaba kuja ku kivi akarangura imigambi iyashikirije uyu ni Isidore Zishu niyo nkuru ego turabona abandi bariko baracari ko barandika batari bake bamaze kwandika turaza kubandanya tugushikiriza bimwe mu byo bariko barandika hariyo benshi kumbure turabona bariko baragukeza turabona uwitwa Nyonkuru Shadrack turabona Clement Nduimana nawe nyene ku murongo wa Facebook tubibutse ko ku murongo wa Facebook ariko baradushikiriza ibyumviro byabo bari kuri radio yacu VOA ego reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone turafise Cyril uratwumva amahoro neza
amahoro cyane
urahura komeye
ndashima Imana mwaramutse mute namwe
turaho natwe turashima
natwe mu Rwanda twiriwe neza turashima Imana
ni byiza Miss Burundi arakumva nawe nyene ikaze ikibazo cyangwa icyumviro
tubanje kumushimira mu kirundi niba ari byo bita kumukeza ntabwo mbizi kandi kirundi igihe gishize neza
nibyo nyene nabitowe
turamwishimiye cyane kuko ni iby'agaciro nyine kuba uri mu marushanwa muri abantu barenze umwe nyamara ukabasha gutsinda iryo rushanwa kuko nawe ubwe yabyivugiye ko yarushanwaga n'abandi bakobwa beza bize ariko akagirirwa ubwo buntu wenda n'impanuro namuha nuko ayo mahirwe Imana yamuhaye uwo mugisha Imana yamuhaye agomba kuzabyitwaramo neza akazabyaza umusaruro kandi agakomeza akabera abari cyangwa se abigene urugero rwiza ariko ikibazo nagira ngo mbashe kubaza Miss Burundi 2023 nagira ngo mubaze ubundi mu minsi w'igihugu abamariki abaturage hanyuma kugira ngo bisaba iki kugira ngo umuntu atorerwe kuba Miss ese ni iki yiteguye kuzafasha urubyiruko by'umwihariko abangavu abigeme Urakoze cyane.
Urakoze Cyril. Ego. Ego muri make Karel avuga ati bega ni biki basaba kugira ngo uje muri aya mahiganwa urinde unatogwa. Bimwe mu byo babasavye cyane biba byanditswe bivuga biti nibi 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 muba mukeneye kugira ngo mutsinde muje muri aya mahiganwa nibi.
Ni se umugambi ubwenge urumurundi kazi ukwije n'imyaka gusa de 18-25 ego
kuvuga umugambi wawe barawihweza bakaraba imyaka yawe mbega bimwe bakora bagira kenshi by'uburebure ntabyo bakiraba
oya ni kuva kuri 1.65
no kuvuga haracyariho uko kuraba umwige ari muremure ukuntu
ego
ego reka twakira abandi banywanye bishwe rya Amerika ku murongo turafise Jean-Claude Manirambona Jean-Claude Mahoro Jean-Claude uduzijwe gato tukumve neza
ego nta mahoro cyane
mahoro
Hai mana aku mau mandi muka tu, macam ni.
Nara kumpa.
Dah barang muka je.
Iko, hanya mana bilang ko nara andi dia cari nak kirim batin. Macam ni leu, hui yang bagus te, kuwa watau kanye ini leyo. Bukan sekuwa miss Burundi sini. Agirambate mu mva. Ese komu nyumba.
Ego turakumva turakumva.
Ego nagirambate kumbure muri uyu mwaka ubiye kumara muri ico kibanza. Ico kumbura mugambi wo bufitiye abandi bakobwa muri mu myaka ine mbona uracari na moto. Kila icho mukambi wofiti abandi bakobwa canke abadamu bagenzawe muri rusangi nagomba kubata umugambi ubafitiye muri uyu mwaka ugiye kumara muri icyo kibanza kubera ko nibatari bariteka ritewe abigeme bategereza kugira icyo bakuye muri icyo kibanza ego batakwari
ego arakumvise duga ku ijambo miss
ego nuko nabivuze umugambi ndabafitiye ni gukora iyo koperative izo bari abigeme batwenda zindaro hamwe n'abagore batakiri kumwe n'abagabo babo bamwe bareze abana ari bonyine nzoba iyo koperative niyo kubigisha imyuga kugira ngo bazoshobore gukuramo ikintu hama bigenge
ego imyuga niyo Karel Miss Burundi w'umwaka w'2023 yizera kuzokwigisha bagenzi b'abantu bigeme n'ababigeme kugira ngo bashobore kuyungunganya ego Karel turacyari ko turaraba no kuri Facebook kumbure tugushikirize bimwe mu byo bakabarashikiriza si bose bavuga byiza cyane si bose babibona kumwe kandi birasanzwe turafise chancelier avuga ati kuba haba ayo mahiganwa ntaco mbona byungura uretse uburyo bakoresha wewe none gakarele turumva yuko kumbure iyi platform urubuga ruragufasha kwerekana imigambi yawe baranagufasha mu buryo butandukanye ariko nko kuri chancelier yavuga ati we kuri we abona umengo ntaco byungura mbega we ni kubibona ariko si kubibona kuko waragiye muri aya mahigano kandi waratsinze uwo mwishura gute nk'umuntu nka chancelier abona umengo nta kamaro bifise
birashisha kamaro kuko uwatowe afasha abandi bizofasha benshi cyane nzoha akajyo abandi bigeme n'abagore kugira ngo bashobore kuba bafise ijambo mu gihugu bakore bateze imbere igihugu cyabo
hariho kandi nukundi aba abigeme bahora bafata akajyo ko guserukira igihugu cyabo, wewe nawe nyene hari umugambi ukumbure ugusohoka hanze haba ari kuja kwigisha abandi bigeme bo mu karere canke n'ahandi mu bindi bihugu mu bijyanye no guserukira igihugu, kuko turazi ko umumis aba aserukira igihugu mu makungu mu bintu bitandukanye, nawe urifuza kuja muri iyo nzira nayo nyene
cyane gose iyo opportunite ibonetse ndashobora kugenda nkigisha.
Ego katubandanye ku murongo wa telefone turafise Shusha. Shusha amahoro neza akaze ku Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Duga ku ijambo Shusha, turakumva na Misi arakumva.
Ndashimira Misi Riri Prestasio ko mwanya wonyo kuyobora kandi ba Misa mu Burundi. Nge ndi mu Rwanda. Igitekerezo cyanjye nashakaga kumubaza ese ko abakobwa benshi bakunda kwitinya, we byagenze ute kugira ngo igitekerezo cyiza yiyumvishe gute kugira ngo ajye atange kandidatire cyangwa iyamamaze nyine kuba kugeza muri Miss Burundi? Ikindi ese hari imbogamizi yigize ahura nazo mu uko kwayamamaza kugira ngo abe Miss, yahuye nazo izo challenges nyine? Ese bakimubwiye ati Miss Riri abaye Miss Burundi, yumvishe emotion amarangamutima ye yumvishe ameze gute? Ikindi ese ni iki asaba nk'igihugu kugira ngo kimufashemo kugira ngo imishinga ye bagomba ko presenta kugira ngo ijye mu ngiro cyangwa agere ku ntego ze? Agiye n'inama abandi bakobwa bakunda kwitinya kugira ngo batinyuke kugira ngo bisangemo muri ayo marushanwa. Amahirwe masa ku mirimo ye.
Ngo icyo kibazo cya nyuma cya Shusha gisa n'icya mbere, duhere kuri icyo cya mbere cyerekeye watinyutse gute kugira ngo uje ahabona useruri ibyiyumviro byawe, kuko mu bisanzwe wagiye ku rwego rw'igihugu, byagenze gute?
Ni ibintu nakunda cyane, nabikunda de gutinyuka nshobore gushika imbere y'abantu kugira mvuge ibyiyumviro byanje. Ama yabajije no kucereke ico leta noisaba. Ni iyo ndodoye bashobore kunyugurira imiryango kugira ngo nshobore kurangura umugambi wanje neza.
Ego kuri ico nyene cerekeye leta kumbure barakumvise kubijanye no kugira ngo niwadodora bazokumva, ariko kandi twarabonye ko mutambukanye umukuru w'igihugu niho yarari, nawe nyene kumbure muzokorana gute, azogufasha gute, mutegekanye gukorana gute?
Première dame tuzokorana bien sûr, ni ubu ntituragera kuvugana ariko niyo twavugana ibintu bizagenda neza.
Shusha yabajije kijanye n'intambanyi kumbure hashobora kuba mu mahiganwa waragize intambanyi zo kuzukurondera uburyo mpuzu washikenera kwambara uburyo bwo gushikaho mwagira imenyereza n'ibindi byinshi. Intambanyi kuri we zari nk'izi?
Nta ntambanyi jeshi novuga nahuye nazo, kuko abadufasha bari bahari batwiteguriye neza, ibintu byari biteguye neza ku murongo kandi.
Ndakeka Shusha ntiyari ahari kuko yabajije na cya kibazo tuba twabajije mu ntanga ati wiyumvise gute utsindiye, mbega kumbura arabaza ati mbega wararize warakomye induru byagenze gute muri make?
Ego narize gatoyi ariko ni kuri umunezero naryohewe cyane rwose. Ego
reka tubandanye twakira abandi. Turafise Prosper Manirakiza amahoro neza. Allo Prosper.
Ego ndabumva.
Ego kaze duga ku ijambo.
Ego murakoze cyane.
Yewe bwambe mbanje kubala mutsa ndamutsa no Miss Burundi 2023. Mhm.
Ndabaramukije.
Byukuri narakije. Byukuri naraba narakurikiye kungene no mugambi yashekeje nibingiza cyane. Twifuza cyo ndashaka kumusaba vraiment ikintu yashikije imbere y'abarundi n'abanyamahanga bafikanye ijya event twaje twashaka dukusaba uzakurikize uzabikurikize umwaka ugiye kumara ufise ubwo rugori n'ukuri ntuzamere nk'aba byarigeze biribonekeza bakemeza imigambi ntibayashitse uzagerageza bikore n'ukuri tuzagushimiza
ndabibemereye narabibemereye nzobikora.
Icyo ni ukuri twabigushimiye cyane ahandi ikindi na kuri ni kugukeza vraiment ni kugukeza bravo kuri congratulation kuri njye nka jewe ngo ku ruhande rw'iwanje Imana ikumba twavugana nari navuze ku rubuga nivuga ati ni naka Imana yari ikoze satangane wewe ni kuri congratulation.
Murakoze.
Urakoze namwe Prosper, turagushimiye. Prosper ati komera cyane, komera ku muzinda, urumva kumbure arabona yuko hariho abigeme bagenzi bawe bakeneye kumenya byinshi byo umugambi wawe bakanawukorera ko bakiteza imbere. None mbega ga Miss ubona uyu mugambi uzotwara hagati mu gihugu ukigisha abigeme kuko ni kibazo gikunze kugaruka byose bibera ibujumbura bigaherera ibujumbura wowe uzogerageza kuja hagati mu gihugu uzobufise imigambi yihe kubari kumbure uhereye ibubanza iwanyu n'ahandi.
Ego ego nashimye guhera iwacu ariko nzokwegera negere n'abari hagati mu gihugu mbese mu gihugu cyose bose nzohashika. Ego
uzokorera kumbure ubufise umugambi wo gukorera ku mashure ku mashengero ni hehe wipfuza cyane cyane guhura nabo ubwo gwaruka kugira ngo baganirize? Alo?
Yo basti mi kun Alo?
Egot.
Mu mashure si cyane ariko dipfuza kuzoshikira abajya bagiye guheza.
Mhm.
Kuko nibo bageze guheza amashuri kugira barondera akazi bibagora kenshi. Rero ni kubizeza kugira ngo abone yuko bahejeje amashuri bashobora gukora ibindi. Nzogendera no mu mihana. Ego nzogendera no mu mihana kende mu yandi makoperative. Ego
ego biratomoye kuko abari mu mashure arangira ya nyuma baba ariko bariyumvira ati mbega nzova mwiki mbega nzokora iki, birumvikana ko wavyumviriye neza kugira ngo ucubafasha kugira ngo biteze imbere. Urakoze cyane.
Ego
radiyo ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga yo ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme ubuzima bwabo bikorwa byabo iterambere yabo amagara yabo n'ibindi byinshi cyane. Kuri uno munsi turiko turaganira na Miss Burundi mushasha, Miss Burundi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na gatatu. Uyu nawe si uwundi rero ni Karel Leli Ndayizeye, afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri, akaba yaserukiye intara ya Bubanza muri aya mahiganwa ya Miss Burundi uyu mwaka. Ego Karere rero urumva ko impinga ari ndende kandi abaguhanze amaso ni benshi bifuza yuko ushika ku ntego yawe ku migambi yawe, wumva atari ikintu kiremereye cyane canke urabona yuko bishoboka, yumvise ko bakwiteze ko byinshi cyane, wumva uvyumva gute? Iyo wumvise yuko abantu haba ku mbuga ngurukana bumenyi haba ari mu kibano bakwiteze ko vyinshi, vyoba bitagutera ubwoba amakenga ariko canke ufise izo ntege z'uko witeguriye gukora koko ugatera imbere, canke uko wumvise benshi bakwiteze ko vyinshi kumbure biragushira ko cyo no twita pression?
Oya nta pression iriko ahubwo bimpa ubushobozi bwo gukora kuko ndabone yuko ibyo mfite kuzokora bizofasha benshi. Umva ni motivation
ego cyane ndabwiye mu buhinga bw'ivyuma ko barifuza gushira kwa karirimbo akaririmbo ka You Are My African Queen, no kuvuga uru mwamikazi w'umunyafrika. Reka tukumvirize. Yeah, yeah. You are my African queen. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty, yeah. Oh. And I know, oh yes I know, mm-hmm. You are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love. And I know that this love was surely sent from up above, 'cause you're the only one that I think of. You are my African queen. And I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. You are my African queen. Two-Face yaririmbye ako karirimbo ati umwamikazi w'umunyafrika. Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC. Mu kirundiro mu Kinyarwanda turiko turaganira na Miss Burundi uyu mwaka, Miss Burundi mushasha uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Miss Burundi rero uyu mwaka ni Ndayizeye Karel Lady. Ndayizeye Karel Lady ni bo turi kumwe mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, aho tuganira ku munsi wa kabiri n'abigeme canke abakenyezi. Karel, Miss Burundi, kumbure ababyeyi bawe mwari muri kumwe mu rugo rubanza, bavyakiriye gute aho baboneye umwana wabo atsindiye canke umuryango wawe muri rusange bavyakiriye gute?
Anezerewe cane kuko twabanye nabo baramfashije guhera mu ntango, rero kubona naratsinze byarabanejeje cane.
Yego, turabona kandi no kuri Facebook barabandanya bandika. Turabona Gatendu Theogene ati umwigeme wa sawa kweli. Hama hariho kandi na Gore hariho na Niyonzima Murantunga, Niyonzima Colina. Colina ati byiza byari byiza cyane mu gihe twomubona. arashaka kukubona. Kumbure turashobora kugira Instagram live, Facebook live bakakubona muri ino minsi nyene kugira ngo kumbure nibumvijwe rya byonyine bakubone uvyumva gute.
Ego twabitegura.
Ego. Ego. Ego hanyuma none muri iki gihe usanzwe uri umunyeshuri gakarele ubizo uzobifatanya gute ibikorwa byawe byo mu minsi n'ibikorwa byawe byo kwishure uzobibangikanya gute?
Musanzwe ndahejeje nako nandika igitabo. Bizonyorohera cyane kuko nasa nk'uhejeje amashuri umva ntibizokenera ko nja kushura umwanya wose. Ego.
Ego mu hagati mu ndwi kumbure ni warangiza amashure uzohera hehe mu mugambi wawe ni giki kintu ca mbere cyangwa ibintu bya mbere wifuza gukora?
Nzo banza kwanza nduge subiri mu bahanzi wacu ntangura igikorwa. Muzoibona mu minsi iza. Ego.
Nabo nyine bakwigine bashime yuko watahukanye urugori.
Ego.
Watubyiye Karele ko ufuru imfura y'abana indwi abana indwi bavyakiri gutaba umuvukana ubunye barafise umustar mu muryango bavuze bate?
Yego bajyewe cyane. Mama bajyohewe baraje basangiye narindi. Yari umunezero mu muryango.
Hama abandi bigeme mwahiganywe nabo nabo urategekanya gukorana nabo kuko nabo nyene nkuko wabivuze bafise impano nyinshi bafise imigambi myinshi harimo bamwe muri bo wifuza gukorana nabo mu bo mwahiganye?
Ego barimo nabo bose bipfuze ko dukorana dukorana kuko umugambi wa kabigeme mu Burundi kandi nabo nabigeme barundi kaje.
Kubatari bari mu mahiganwa ko batari bararavye ayo mahiganwa twibutsa amazina ya Dauphine wa mbere, Dauphine wa kabiri na Miss Popularity amazina yabo ni bande? Abo mwahiganywe nabo muri batatu ba mbere harabo twabonye cyane ku mafoto wo kwibutsa abatwumva amazina y'abajya bandi mwari muri kumwe ha ruhande yawe Dauphine wa mbere, wa kabiri na Miss Popularity kuko nabo nyene bararonse udushimwe twarabonye kuva ku mamiliyoni abiri n'igice rimwe n'igice umuriyoni nabo nyene bagize ibintu bidasanzwe byatumye nabo nyene baronka udushimwe amazina yawo.
Ego première de fine ni Belange. Celle qui la Gitega Blandine Keze celle qui la Bujumbura Meri hamwe na Ricky Tricia wa Popularity celle qui la Kirundo.
Twarabonye kandi n'amashirahamwe atandukanye amabanki atandukanye yari ahari namwe amwe muri yo woba wifuza gukorana nayo wifuza kwegera kumbure batahura umugambi wawe uba barabonye muri icyo gihe yo bari nka yahe mashirahamwe canke ibihe bigo?
Hariho CRBB yaradufashije cyane muri competition. Hari amashirahamwe menshi benshi tuzokorana muzobibona. Yego.
Hama kumbure n'abamisi bo mu karere nabo nyene kumbure hari ico wobiga ko miso mu Rwanda miso muri Congo na muri utwo turere hari uwo twumvise mu Rwanda twumva ko nabo nyene baramunyotewe bavuga bati ntawuraboneka muri iyi minsi ariko muri ako karere nabo nyene kumbure hari umugambi wo kubahamagara ukiga ku byo baciyemo mu byo bariko barakora navyo nyene vyumva gute?
Bikunze umuntu ashobora gutegura imibonano tugahura tukayaga.
Ego rero tuko turaja ku musozo w'ikiganiro Karele Leli ndayizeye Miss Burundi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu turagushimiye cyane rwose ku kanya wafashe ku kuganira natwe akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro kumbure impanuro canke ico usaba uwari we wese ishirahamwe muriko murakorana naryo SS Enterprise n'abandi akajambo ka nyuma.
Kwanza murakoze kuba na mwantumye muri kino kiganiro turashimiye cyane abaheje umuntu wese yadufashije dushizemo umutambukanyi mukuru w'igihugu yarakoze cyane shimira SS Enterprise nateguye ihiganwa ndashimiye n'umuntu wese wese yashoboye kugira icyo akoze nkabasaba mubanze mushyigikira umugambi wanjye ego
ego SS Enterprise rero twibutse ko ari ryo shirahamwe ari cyo kigo gitunganya iri higanwa rya Miss Burundi Miss Burundi akaba ari yobowe na Suleiman Sultan Suleiman rero Sultan akaba bimazemo imyaka itari mike nawe nyine turabakeje ku birori batunganyije ibirori benshi twabona bakunze ku mbuga nguruka nabonye zitandukanye reka dushimire cyane rero Karel Leli Ndayizeye kandi na badi bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro bagakeza miss bagashikiriza ivyumviro vyabo bitandukanye turabashimiye mwese rero mwateramanye natwe tubibutse yuko mushobora kuja ku rubuga rwacu rwa internet kugira ngo iki kiganiro mushobore kuronka ubwinshi bwacu ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com musi yaho handitse ti aho kumvira niho mushobora kuronka ibiganiro muri sanga harimo nico muhejeje kumva cuno musi abifuza rero kumushigikira kumbure kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Karel arashobora kuboneka kuri Twitter Instagram, Facebook, kujambo Miss Burundi, umuchamu mubona, yabifuza kwifatanya nawe mu bikogwa yifuza kuzorangura muri uyu mwaka gushika mu mwaka uza niho mushobora kumuronka. Radio Ijwi ry'Amerika reka twongere dushimire no mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha badufashije kwegeranya amajwi no kwakira ku murongo wa telefone abashoboye kuduhamagara. Ndabashimiye mwese mubandanye kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire umunsi mwiza.
Ora, se mwiza wanje, ora. sent you.